Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije inshuti mwese mutenze muri kano kanya, ndabahaye ikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi. Muri kumwe na Alexandre Bizimana kuri mikro. Ikiganiro cyacu tugihere muri senda, aho mu ntumbero y'umunsi mukuru mpuzamakungu w'abageze mu zabukuru uhimbaza kwigenekerezo rya mbere gitugutu k'umwaka utashe, ishyirahamwe ryita impunzi HCR muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ribicishije mu ishyirahamwe World Child Holland ryabifurije umunsi mukuru abari muri urwo rugero bo mu ikambi ya Rusenda, mu kubahereza umwe wese imatera, ifu y'imyumbati n'ibindi byo guhimbaza umunsi mukuru. Tubandanirize aho nyene mu Rusenda, aho ishyirahamwe Save the Children ryateye intege imiryango y'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani bihaye kwakira abana bava mu migwi igwana bo muri teritwari ya Fizi. Pacifique Munezero niwe yaduteguriye iyo nkuru.
Iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho byo mu nzu, ikaba yaronkejwe imiryango 28 itunze abana batagira ikibakurikirana, aho muri abo harimwo imiryango 10 y'impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Rusenda hamwe n'imiryango 18 y'abenegihugu. Umuryango umwe wose ukaba waronkejwe imatera imwe, akarago kamwe, ubureta bubiri, amasafuriya atatu, amabido atatu, amabasa atatu, iduzene imwe y'ibikombe byo kunywa amazi, amasahani indwi hamwe n'ikarato zibiri z'amasabuni yo kwiyoga no kumesura. Aba baronkejwe iyo mfashanyo barakenguruka cyane mu kuvuga akamaro k'ibyo bikoresho mu miryango yabo, bakavuga kandi ko ibyo bikoresho usivye abo bana bareze bazobikoresha, ahubwo ko hari nabo ibyo bazokenera gukoresha. Mwamenya ko imiryango 21 y'impunzi z'Abarundi n'iy'abakongomani bari mu gace ka Rulinda nake ko bobo bamaze kuronswa, abo bana hakaba hitezwe kwakigwa abandi bana bo mu gace ka Rusenda mu miryango ishika kurindwi. Mu Rusenda, Pacifique Munezero kubw'ikiganiro yaga.
Tuve mu Rusenda tuje mu Minembwe, aho amashengero 6 yafashe mu mugongo imiryango 40 y'impunzi zo hagati mu gihugu mu kubaronsa ibifungurwa n'ibindi bikoresho. Abo bakaba bahunze imigwano yo mu bijombo mu misozi ihanamye yo mu Minembwe. Abo bakaba barenga 5,000 baba mu buzima bubi cyane. Inkuru ya Gisele Bafunyembaka miji ya Emmanuel Bimenyimana.
Bigizwe na paruwasi ya Katolika Materide yo mu miryango Serpa, Sepak, Kadek, Kadaf na Omopro, ayo mashengero yaratanze impuzu, amasahani, ibiharage, amakurutu, amasume ku miryango irenga 40 y'impunzi zo hagati mu gihugu bari aho hantu. Kubwa Pastor Sebagabo Mufashi Santos yararongoye ico gikorwa mu kibuga c'ishengero Sepak y'umunani y'i Runundu no kuri paruwasi Materide. Amashengero y'Iminembwe biyemeje gukorera hamwe kugira bumvishe abizera babo bafashe abagize ingorane bavuye ibijombo atakintu na kimwe bafise. Baremeza ko ico gikorwa cerekana urukundo no gufashanya kw'amashengero kuri abo bantu bagowe. Ku ruhande rw'impunzi zo hagati mu gihugu zaronse iyo mfashanyo, zarerekanye umunezero kandi zirashimira amashengero ku rukundo yerekanye. Zirasaba imfashanyo shasha y'ibifungurwa ku mashirahamwe atandukanye, zirasigura ko abana babo bariko baraca mu ngorane zikomeye. Menya ko umukuru ajejwe iby'intwaro Iminembwe amaze kwandika gushika ubu impunzi zo hagati mu gihugu 5,000 z'ibijombo ziba Iminembwe.
Tugaruke mu Rusenda mu kurangiza, ishyirahamwe ADRA ryateguye guhera kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatatu gitugutu inyigisho z'iminsi 2 zo kwihangira imirimo. Izo nyigisho zikaba zatumiwemo urwego rukuru rwo kurongora ikambi, abakora ibizuku, abarimyi, abarobyi na bamwe bo mu miryango yakiriye impunzi. Nino ngaha ikiganiro cyo kuri uyu munsi kirangiriye. Ikiganiro mwateguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kaora, mwagisomewe na Nje Alexandre Bizimana, naho ubutaha.